kuva mu mwaka ho 2016 ishyamwe mpuza makungu ONI yarashezeho umugwi ukora amatohoza ku vya byihonyango by'agateka kazi na muntu mu Burundi yamara ubutegetsi ntibyigeze byemerera abagize uwo mugwi kugera ku butaka bw'igihugu mu gihe Abarundi bakirindiriye ko perezida yatowe arahirira amabanga yiwe uwo mugwi wa ONI wibaza nimba ibintu bigiye kunyuka canke kw'inzego nshasha zizohagarika ayo mabi ubutwara uwo mugwi Dodudien yahaye ikiganiro cihariye Ijwi ry'Amerika. Ati turi nko mu mayira abiri y'abatwebwe umugwi ukora amatohoza canke abarundi ubwabo no kumenya nimba ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu twavuze akatari gake kuri zobandanya rizokongerekana bikabije canke rizohagarara. Icya kabiri mbega bagirizwa ayo mabi bagiye guhanwa, hanyuma icuka ca politike coba kigiye gusubira kubaciza uko tiyanganiranira mu vya politike guhere abantu bashikiriza ivyiyumviro vyabo ataco binona ndetse n'amaradi ya kore. Ikindi ninge n'igihugu kigiye kuvyifatamwo mu kugwanyikiza c'umugera wa corona
la crise de la pandemie du coronavirus.
Mugiye mu myaka iheze uwo mugwi utemerewe gushika ku rubuga mu Burundi ubu wizeye ko uzokwemererwa kwishikira kuvugana n'inzego nshasha z'igihugu. Umviriza ibyo twavyifuje twongera tubisaba kuva kera ko twahabwa ubwo burenganzira kuvugana n'abarundi abo baserukira mu mashirahamwe n'amasendika hamwe n'abategetsi batandukanye. Ibyo bizojana n'imigenderanire myiza mu karere muri Afrika hamwe na ONI. Twebwe tuzoguma turikanuye ku biriko biraba byose mu gihugu. N'abacingwamanza batwaye amadosiye muri senera mpuzamakungu mana vya CPJ ku vyaha vyakozwe ko amatohoza na ONI barafise ico bashikiriza. Umwe mu bagize urunani bise Collectif des Avocats de la Partie Civile avuga ko urupfu rwa perezida Nkurunziza rudahagarika amatohoza ya CPJ naho ari nkuru y'umubabaro kandi ari umwe mu bugize ico babazwa.
Petero Nkurunziza ari mu bantu bari gushobora gutanga umuco ariko urupfu rwiwe ntirushobora guhagarika na gatoyi amatohoza cyane ukurikirana abakoze ivyaha cyane cyane amadosiye yashikirijwe senare mpuzamakungu mpana vyaha. Aho harimo bamwe bamwe mu nzego za leta naho yari kuba ariho hari kuguma ha babazwa n'abakurikirana ubutungane ko ntiyari kuri Petero Nkurunziza gusa. Bamenye yuko urupfu rwa Petero Nkurunziza ataco ruhindura mu matohoza cyangwa mu gukurikirana abagirwa n'ivyaha mu Burundi. Abo rero tubashingishije ijisho.
Abo bamaze gutwara amadosiye agere ku 2000 muri CPJ biteze ko abategetsi bashasha bazokwisubira ko ku ngingo yo gukura karenge muri CPJ yafashwe na leta mu mwaka wa 2017 maze igihugu kigasubira gukorana neza niyo sentare. Amashami mpuzamakungu akingira agateka kazi na muntu nk'ijya Abanyamerika Human Rights Watch yiteze ko ubutungane bukora kubagirizwa mabi atandukanye yakozwe ku butegetsi bwiye kurangiza ikiringo. Lewis Mugye atwara igisata cya Afrika yo hagati muri Human Rights Watch yabibwiye umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika.
La mort de président Nkurunziza n'empêche pas que justice.
Aturupfu rwa perezida Nkurunziza ntirubuza ko abakoze amabi kuva muri 2015 babihanirwa. Bwabo bwicanye ndengerabutungane, gufungira abantu busa, uguhohotera abatavuga rumwe na leta, kuba burabuza. Abenshi bakekwa ko ayo mabi n'ubwaruka bw'imbonera kurezegamiye umugambi uri ku butegetsi, ariko hariho n'abatavuga rumwe na leta bagirizwa amabi nabo bakoze. Ego Nkurunziza ntakihari ariko abo bakoranye barahari. Umugenzi wo kudahana ibyaha uranduranwe n'imizi.
Que les jours d'impunité se terminent.
Twagerageje kurondera abashikiranganji bo butungane n'uwagateka kazi na muntu turababura. Iyo tubaronka ku matelefone yabo twari kubabaza icyo bavuga ku matohoza ya CPJ n'uwo mugwi wa ONI hamwe n'uko imigenderanire n'izo nzego yoba igiye guhinduka. Bamwe mu bakozi bakuru bo muri ubwo bushikiranganji batumenyesheje ko ataco bashobora kubivuga ko kuko igihugu kikiri mu kigandaro. Icyo bikoze igihe umugwi wa ONI watanga raporo igira gatatu ku Burundi mu kwezi kw'icyenda ku mwaka uheze uwuserukira Burundi muri ONI. Ambasaderi Rutabu Renova yavuze ko yaba uwo mugwi wa ONI canke ayandi mashirahamwe bakora amatohoza afise ahahengamiye.
Atugambireho
twebwe duserukira Burundi dutanguye kumenyesha ko raporo yose itangwa ngaha yabwirizwa kuba atabubeshirimwo. Yamara tubona ko igisata c'agateka kazi na muntu cahinduye ingendo mu kwemera ibinyoma ku byerekeye igihugu cyacu warataye intumbero rero yo gutohoza ibyerekeye agateka kazi na muntu ahubwo usigaye ufite intumbero za politike mu kurangiza twagiye tumenyeshe ko igihugu gitekanye inzego zitegwa ako kamo na woni nizavuye mu matora aheruka zirongowe na Evariste Ndayishimiye bucarahirira gutwara igihugu ku munsi wa kane igitega ku mugwa mukuru wa politike Pierre Clavé Inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.